Nzamba.
Nzambi la samirana.
Turabaha ikaze nshuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe murano makuru yo kuri no genekerezo rya gatatu Nyakanga umwaka wa 2021 amakuru mugira mushikirizwe na Jewe Diane inkuru nziza nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Amakenga ni menshi mu muryango wiwe uyo numwigeme Liese Manirambona hamaze indwi zibiri mu gashoka komisariya y'igipolisi ya komine Bururi ico azira ntikiramenyekana. Mundero haravugwa igiturire mu gutanga amanota ku banyeshure bamwe bamwe mu mwaka w'ishure urangiye kuri lise kominare Karunyinya komine Muruta mu ntara ya Kayanza. Kuri ubu wa gatatu heze ubuyobozi bw'indero muri iyo komine bwafashe ingingo yo kwihweza ubugira gatatu amanota y'abanyeshure ico bita deliberation mu rurimi rw'Igifaransa muravyumva amukanya. Ubukene bw'igitoro igiciro cy'igitoro cy'ubwoko bwa mazutu kimaze kugwizwa na kabiri ku mastasiyo yose yo ku murwa mukuru w'intara ya Gitega iminsi ibaye itatu no mu ntara ya Rumonge nuko biri. Ido nido ajyana makuru ni mukanyi sase asangwe ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa harumwigeme wo muri komine n'intara ya Bururi hafungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi hafi indwi zibiri atarasambishwa abegereye umuryango wiwe bagasaba kumenyesha ico ari karazira bakavuga kandi ko bafite amakenga ku mutekano wiwe bagasaba ko yorekurwa kuko bavuga ko ataco ari karazira. Inkuru twateguriwe na Blaise Nijimbere.
Uwo mukobwa afunzwe hafi indwi zibiri atarumvirizwa yitwa Liese Manirambona yafashwe ku munsi w'Imana igenekerezo rya 2022 ukwezi k'umunani uyu mwaka. Amasoko ya radio Inzamba gato yakawe mu ntara ya Bururi avuga ko yafatiwe i Mahwa muri komine rya Nsoro y'intara ya Bwitega ku ibarabara rya Taba Mahwa ririko rirakogwa aho yari asanzwe arangurira imirimo.
Hari ku munsi wa Mungu afatwa n'utwa gipolisi mu ntara ya Bururi ariwe Manirangaba Jordan akaba yaciye amuranguruza mu gashoka gipolisi i Bururi. Kuva rifatwa ntiharumvirizwa kandi nta na dosiye arakoregwa. Tukabona rero ko haboneka icyo yafatiwe hakaboneka n'icyo azira kugira ngo umuryango wiwe ubone neza icyari karazira n'icyo yafatiwe. Ariko n'igitangaza kubona umuntu yofatwa agafungwa amayinga abiri atarakorerwa dosiye umuryango wiwe ubona icyo wagirizwa.
Mu begereye umuryango wiwe bavuga ko kubona afunzwe icyo gihe cyose atarumvirizwa byerekana ko ariko ahuga ubusa bagasaba ko yorekugwa vuba na bwango.
Dusaba ko yorekugwa kuko biboneka ko afunzwe atishazira kuko iyo yarafunzwe atishazira baba baramukoreye dosiye nk'abandi bose. Komiseri yabona yuko atishazira yari kumuha abajejwe kumukorera dosiye bakamukorera dosiye agasambishwa. Ariko kugeza uyu munsi nta kintu na kimwe turabona afungiwe. Kitangaje ni uko gushika iyi saha komiseri ari mu gacerere atavuga icyo uwo muntu yafatiwe.
Radio Inzamba gato yakawe twarondeye komiseri Dieudonne Maniragaba arongoye igipolisi mu ntara ya Bururi yagirizwa guta muri yo mu mukobwa ariko telefone yiwe yahamagara akabura uwitaba.
Blaise Nijimbere urakenuye cyane. Kuri uyu wa kane niho hasozerwa inama igira kane y'abaserukira ibihugu by'u Burundi na Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Uwo mubonano wabereye muri Congo wariko uhuza abaserukira imigenderanire y'ibyo bihugu bibiri ku bwa Albert Shingiro umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu ngo Burundi ngo na Congo bibona kumwe ibijanye no kurwanya imigwi ihungabanya umutekano ku mipaka y'ibyo bihugu kwari bibiri. Tumukurikire akaba yavugiye kuri radio y'Abafaransa RFI.
Nous allons travailler étroitement ensemble pour
Tuzokorana twese mu ntumbero yo guhasha imigwi yose igwana ivugwa mu buseruko bw'igihugu cha RDC na cyane cyane intara ya Kivu yo mu manuko isanzwe ihanura ibe no Burundi. Murabizi mwese ko mu buseruko bwa Kongo ko hari imigwi myinshi ihacumbitse atawuzi cyaranira bitewe nuko aho gace gahanura ibe no Burundi natwe ico gikogwa kiraturaba. Rero tugiye gukorana n'ivyo ngoma ko dukorera hamwe ibikorwa byo gukizura canke gukorera hamwe ibitero kuri iyo migwi tuzobikora kuko iyo migwi iza guhungabanya ubuzima bw'abanyagihugu bibi bihugu bibiri. Rero ibyo tuzobikora twumvikanye n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo.
Uwo mubonano wari umaze iminsi itatu wari watunganijwe mu ntumbero yo gushyira mu ngiro ivyari vyaganiriwe n'impande zibiri hari mu rugendo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaheruka kugira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gisata c'indero umwihwezo ugira gatatu w'amanota deliberation mu rurimi rw'Igifaransa waratunganijwe kuri lycée communale Karunyinya iri muri commune Muruta intara ya Kayanza. Ibyo byabaye kuwa gatatu heze hasigaye iminsi 12 ngo umwaka mushasha w'ishuri utangure. Iyo ngingo yafashwe n'ubuyobozi bw'indero muri iyo komine nk'uko amakuru ava yavyemeza. Icabiteye nuko hari abanyeshuri bitwaye bavuga ko hagiyemwo igiturire mu gutanga amanota ku banyeshuri bamwe bamwe mu mwaka w'ishuri uheze. Ni nkuru ya Beni Axela Kana.
Abigisha bamwe kuri iryo shuri rya Karunyinya bagirizwa kuba barasambanije abana, abandi babanza kubasaba amahera ngo bunguruzwe batari babikwiye. Amakuru avayo havuga ko ibyo byashizwe ahabona n'abanyeshuri bituye ubuyobozi bw'indero muri komine. Ubwo buyobozi nabwo bufatanije n'ubuyobozi bw'indero mu ntara baciye batangura gutohoza ku vya abanyeshuri bavuze. Basanze n'abigisha bemeza ko vyabaye nk'uko amakuru dukura kuri iryo shuri abivuga. Inyuma yaho haciye hafatwa ingingo yo gukora uwo mwihwezo w'amanota ugira gatatu. Amatohoza arabandanya kubigisha bagirizwa kuba baragize ayo makosa. Nikoranze Imana arongoye indero muri komine Muruta twamurondeye aho kugira icyo bivuze ko yaduciriye ko telefone. Kuri ivyo nyene Elari Nibizi yitaho uburenganzira bw'abana bwo kwiga arashima ingene ico kibazo kiriko kirakurikiranwa n'abajejwe indero muri komine Muruta no mu ntara ya Kayanza.
Birahumuriza kandi biratanga umwizero yuko ubushikiranganji bw'indero bushobora kuronka abashingantahe bashobora guhagararira indero. Iyo ngingo ni ngombwa kugereza kuba akarorero c'abarezi bose bo mu Burundi niyo bandi basohoza kugira umuntu abahindurira umurongo mwiza bari bafashe. Abigisha ntibahite kubasohoza ko babahane bakore n'uwo mwuga babataramure kuko umuntu akora nk'ibyo ntakwiye gusubira kugenzwa indero y'abana.
Amakosa nk'ayo yabaye kuri lycée communale Karunyinya yari yaribonekeje mu mwaka w'ishuri 2019 ushira 2021 ku ishuri ryisumbuye lycée technique Kayanza. Ico gihe abigisha bane bahanishijwe guhagarikwa mu kazi amezi atatu.
Beni Axela Kana arakoze cyane. Tumira mate ano makuru arabandanya mu kanyi sasa.
Inzamba
dutandukire ayajanye n'ubutunzi haribonekeza ubukene bw'igitoro mu ntara ya Rumonge. Abakoresha igitoro cyane cyane abarovyi n'abunguruza abantu ku mapikipiki n'amamodokari basigura ko bituma abadakora neza imirimo yabo. Bamwe mu bakozi b'amastasiyo bakaba basigura ko igitoro cyatevye kubashikira. Edo Nido na Josine Kaze.
Amamodokari atwara abantu n'ibintu si menshi ku bituro byo mu gisagara ca Rumonge, nico kimwe n'amapikipiki. Bamwe mu bagendesha imiduga basigura ko bamaze kuzishira mu nzu imvo n'ikena ry'igitoro muri iyo ntara. Mwibarabara ibonekeza amwe mu mapikipiki aba apakiye amabido yerekeza mu gisagara ca Bujumbura bagiye kurondera igitoro. Abakoresha cane igitoro co mu bwoko bw'amazutu na essence bavuga ko ubu bafise ingorane zo gutunga imiryango yabo.
Urero amamodokari twese twarabitsa kuko ikibazo kihari duca dusanga turiko tukigura amahera menshi ku bantu bagikora mu gisagara ca Bujumbura. Rero gufata imodoka kurinda kuja kunywesha Bujumbura duca dusanga turiko turahomba. Rero twese abasanzwe bakora uwo mwuga twicaye, rero nk'abasanzwe bakora uwo mwuga wo kunguruza abantu n'ibintu tugira kubera dutera ingorane ku mastasiyo batubwira yuko igitoro ataco, ariko twe twasaba leta yuko yotorera umuti kino kibazo kuko biraturuhisha.
abo bazana igitoro bagikuye mu gisagara cha Bujumbura bamwe baragikoresha abandi bakakigurisha. Amakuru ava muri yo ntara ya Rumonge avuga ko ibido y'amaritiro 20 bayigura 70,000 mu gihe kuri station yagugwa 48,000 n'amajana 5 baba barovyi canke abasanzwe bunguruza abantu n'ibintu basigura ko baguze kuri ico giciro baca bahomba ari nacho gituma bamwe bamwe bahitamwo kubanza kubangira gukora imirimo. Ivyo biratera ingorane kandi abiyunguruza kuko bishika bakabura amodokari abunguruza ayabonetse nayo bakabadugiriza ku giciro cy'ukwiyunguruza. Abanyarumonge bafise ubwoba ko n'ibiciro by'izyankenegwa bishobora kuduga muri iyo ntara narijya ibihashoka birangugwa mu zindi ntara. Abarongoye abastation hatanga igitoro aho mu ntara ya Rumonge bavuga ko haheze indwi zirenga zitatu bataronka igitoro.
Josine Kaze ikena agitoro kandi imisi bayitatu hata gitoro cyo mu bwoko bwa mazutu kibonetse mu mastasiyo yose yo kumugwa mukuru wa politike igitega. Abagendesha imiduga inyico gitoro bavuga ko ikena ryacu ribangamiye cyane akazi bakora. Ibiciro navyo ntivyatevye kuduzwa hamwe hamwe aho abiyunguruza bari hishwitike igwijwe kabiri kuyo bahora bariha. Inkuru dushikirizwa na Vanessa Amuhiteka.
Kuma sitasiyo arenga 6 mu gisagara ca Gitega nta nima ry'amazutu rihari. Imiduga nka yose ikoresha ico gitoro ikaba yarahagaze. Zari bikamyo zikwigana zaba ntono gushika kuziseha amabuye imisenyi n'ibindi bikoresho byo kubaka akazi karahagaze. Kuri uno wa kane abo mu ntwaro bari batanze icyizere ko habonetse amaritiro agera ku 30,000 y'ico gitoro yabonetse kuri imwe muri ayo masitasiyo ariko itango ryacu ryashimishije abantu bari kurushi nk'uko umwe mu bari batonze yabitwiganiye.
Tubabaza nuko harimo kamana wa mama y'ico gitoro kibonetse kuko muri iri joro hariho isitasiyo batubwiye ko iri ku gitoro ariko tugiye gutonda baciye batubwiye yuko aza kubanza guha abafise imiduga ija hanze y'igihugu. Rero ibyo biratubabaza kubera gucagura duca tuguma ibikorwa byacu byahagaze. Rero twasaba yuko icyo kibazo gitorera umuti ngaha mu ntara ya Gitega kugira ngo kumbure dushobore gusubira ku mirimo ya misi yose kuko iyo umuntu yicaye ibipfa ni byinshi.
Aho uca hose hagati mu mujyi wa Gitega ubona abantu bafise utubido babazanya ko atawoba afise n'ica magendo naho cuba kizimbye kuko ta bundi buryo bwo kukironka. Ivyo rero bimaze kuba nk'umugenzo igihe cyose habaye ibura ry'igitoro ku masitasiyo hacatangura kuboneka ico mu kinyegero kikaza ku giciro kinini ugwije kabiri ku giciro kizwi n'amategeko. Kuri uno wa kane ibido ya litiro 20 yagugwa 80,000 vy'amafaranga y'amarundi mu gihe igiciro kizwi n'amategeko kitabwirizwa kurenza 48,500.
Radio Inzamba kugeza ubu ntirashobora kuronka Leonidas Sindayigaya umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka ngo agirite ashikirije kuri iryo kena ry'igitoro. Mu kiganiro yari yahaye abamenyesha makuru araheze indwi zibiri yari yijeje ko igitoro gikwiye kigiye kuboneka mu gihugu cyose. Dukubitire mu ntara ya Muyinga ibiciro by'ibikoresho vya nkenegwa mu kubaka amazu canke izindi nyubakwa zaraduze inshuro zibiri mu mezi 3 gusa. Nkuko amakuru dukura muri iyo ntara bivuga ivyo bikoresho ngo ni nk'ivyuma, amabati, isima n'ibindi bikunda gukenegwa mu kubaka. Ivyo birongera bikanemezwa n'abakunda kubikoresha. Tubaze Jonse Nkunzimana.
Nk'ivyuma bita ferabeto bikoreshwa mu kubaka inkingi, impome canke ibisenge ku nzu zigeretse byavuye ku mafaranga 30,000 vy'amarundi kuri kimwe bikaja ku 50,000. Amabati akomeye yahora agugwa ku ibati rimwe amafaranga 30,000 vy'amarundi ubu ageze ku giciro c'50,000 nk'uko abubaka amazu babimenyesha. Umufuko w'isima uhingurirwa mu ishyirahamwe Buseko usigaye ugugwa hagati y'amafaranga 32,000 n'amajana 5 n'ibihumbi 35,000 naho nyene mu kinyegero. Ivyo biruko mu gihe igiciro cashinzwe na leta umufuko w'ibiro 50 utarenza amafaranga 24,000 n'amajana 5 yihingurirwa mu gihugu kibanye cha Tanzania benshi baze ku izina rya Simba ari nayo nyinshi idandazwa ku masoko y'imuyinga ikabisiga igugwa hagati y'ibihumbi 35 n'ibihumbi 38 kandi mu mezi 3 aheze yagugwa ibihumbi 28 gusa. Ibindi biciro byaduze cyane ni iby'amarangi yo gusiga inzu be n'ibyo bita amakaro basasa mu nzu. Imvo zituma ibyo biciro ku bikoresho byo kubaka biduga ku rugero rwo hejuru ngo biva ku bukene bw'amafaranga y'agaciro bwibonekeza mu gihugu nk'uko bivugwa na bamwe mu badandaza. Iyindi mvo ngo niyifatiye ku badandaza bashaka kunguka inyungu y'umurengera. Iryo duga ry'ibyo biciro rikaba ryunyuwe n'ibikorwa byo gusanura amazu yabomowe kuko yari yubatswe aho bitarekuriwe n'amategeko. Abanyagihugu bamwe bavuganye na Radio Inzamba bagasaba abajeje intwaro gusubiza ku murongo abadandaza barenza urugero mu gushinga ibiciro bishakiye. Radio Inzamba twarondeye kuri telefone buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Barutwa nayo kugira atubwire icyo bariko barakora hamwe n'ibikorwa mu gutuza abikika mu kiza mu kuduza ibiciro by'umurengera ariko ntitwamuronse.
Yari mugenzi wacu Josephine Johnson Nkunzimana tukaba tumukengurukiye. Leta y'u Burundi ngo ikwiye gufata ingingo zihuta ku kibazo cy'ishyirahamwe Onatel mu kwirinda amadeni y'umurengera hamwe n'imanza vyoza bibangamira ikigega ca leta bishikirizwa n'umuhinga mu vy'ubutunzi Faustin Ndikumana inyuma y'amajambo yashikirijwe n'abategetsi b'umugwego rwo hejuru mu gihugu kuri ico kibazo. Kubw'uwo muhinga kandi ngo abategetsi bazobibazwa. Twumvirize Faustin Ndikumana.
Ariko twitwaza inyenyi ishyirahamwe ritemba inzego zose zirakurikiza zihari uko bigenda kose hategeza kuba itohoza itubwira izo nzego zose nkene zabyifatamo ishyirahamwe rigendera irarihe nayo ibyo abakozi amasinayi konta wushurakotasi nkene biba byaragenze amategeko abagenda uko ingingo zidafasha baguma batonda umenye ngo ndishyirahamwe rikihari n'amadeni ariko rirongereza kuzoza n'imanza vyose bikazobana yabikwegera kigega ca leta. Kandi murazi neza yuko ibintu by'imanza naho imari myinshi imanza ntizibora washobora kuko ufata ingingo uno munsi ugasanga ikigira ingaruka muri kazoza ugasanga agahombo kabaye kanini bije ubwambere agahombo kabaza kutubabaza ka mbere kimwe n'ishyirahamwe ritemba rifite amadeni angana gutyo iratubabaza kuko n'amakori yacu y'abarundi yaba yatunganijwe nabi hanyuma rimwe zidafashwa hakiri kare kamengo nkwiye ishyirahamwe rizongurira hari tw'iminsi igenda avuga tuti abakozi batonze amahera yiyongera ku muri byo riko ryasaba kugira rikore ari amadeni yiyongera ni ugufata ingingo y'ukurikiza hakiri kare nimba leta ishaka kwishyirahamwe ribandanya ribaho kuko ryari nakenewe ibintu rero byofata umurindi wo kwihuta kugira rikire nayo abategeza kwibazwa nabo borose tudonda babo hejuru nibo babona ikirame byose muri rusange ariko ryatwarwa ni bafata ingingo bashobora gufata ingingo nziza canke mbi ntibibaze rero nta abo bantu bo hejuru ntibokwikura ngo bazobibazwa.
Inzamba.
Ubu naho tuje kubijanye no kwibuka imyaka 21 iheze hemejwe amasezerano y'amahoro no kunywanyisha Abarundi y'Arusha. Tatiano Sibomana umunyapolitike yanonosoye ibijanye n'amategeko y'igihugu arerekana ko amasezerano ya Arusha atategeko na rimwe riyaza imbere mu gihugu. Amategeko yose ashingwa mu gihugu ngo yategerezwa kwisunga ayo masezerano. Tatiano Sibomana arerekana kandi n'ibimenyetso ko atagikozwe amasezerano ya Arusha ashobora kuzimangana. Tumutegeyo
novuga ko yari hejuru y'amategeko asanzwe y'igihugu kuko imyaka yari heza Abarundi baryana abantu bahogwa ibicanke biriya bagatsinda bagashikaho bumvikana ko bagiye kubana mu mahoro byanditswe muri ayo masezerano bagasezerana ingene inzego zoshirwaho ingene zoba zimeze vyose bari babishitse ku bisigura ko ataco bari bibagiye. Murumva rero yuko yari hejuru y'amategeko y'igihugu. Icya kabiri aha mbere benshi ntibabizi cyane kuko ayo masezerano yarahavuye arashigwa imbere y'inama nshingamateka barayemeza hanyuma umukuru w'igihugu w'icyo gihe arashyira ku mukono ku itegeko inumero imwe agakoye kugashinze itare icumi n'indwi yo kuwa mbere ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri iryo tegeko rero rikaba ryemeje ko ayo masezerano y'amahoro ya Arusha atowe n'inama nshingamateka kandi agashyirwa ku mukono w'umukuru w'igihugu abaye amategeko nubuga ari hejuru yanyu icyo ni cyemeza rero yuko bamwe bahora babesha inama nshingamateka imaze kwemeza itegeko hanyuma umukuru w'igihugu akarishyira ku mukono riba ribaye itegeko ryatowe uko abanyagihugu baba baserukiwe n'abashingamateka aho rero bica byitwa ari byo bica bimera nk'uko ari itegeko abanyagihugu bemeje urumva igituma rikomeye iri hejuru y'andi mategeko abanyapolitiki barabyumvikanye ko mbere n'amakunga arajamo hanyuma yaza imbere y'abaserukira abanyagihugu barasubira bararyitora bararyemeza sigura rero ko ingufu zose zisabwa amategeko ari masezerano y'amahoro ya Arusha ayafite icya gatatu ni uko mbere mu byemezo bindi ko biri hejuru y'andi mategeko naho ubu batanguye kubyibabagiza yaba ibwirizwa nshingiro cyangwa amategeko yandi ayakomoka ko iminsi yose bahera kubanza kuvuga ko bisunze twisunze amasezerano ya Arusha bisigura ko atategeko na rimwe guhera ku ibwirizwa nshingiro n'ayandi mategeko mato mato aba ku ibwirizwa nshingiro yashobora kugirwa atisunze ayo masezerano ya Arusha tutahagabiye amasezerano ya Arusha ageze kure kubi ejo bashobora kuvuga ko ataca kivuze haba mu mategeko agahe igihugu haba mu itunganywa ry'inzego z'igihugu haba no mu bindi byose bigenga ubuzima bw'Uburundi bwacu
ivyo Tatiana Sibomana abishikirije mu ntumbero y'urukurikirane rwisekeza ryatunganijwe n'umuhari Mape Burundi Buhire hibukwa imyaka 21 irangiye hatewe ko igikuma amasezerano y'amahoro no kunwanisha Abarundi y'Arusha mu gisata cyo kumenyesha amakuru naho amasezerano ya Arusha ngo yatumye icuka cya politike gihinduka abanyapolitike baganira bahuza gutyo n'abamenyesha makuru nabo bakorera mu cuka ciza ivyo bisigurwa na Antoine Kaburahe yashinze ikinyamakuru Iwacu tumwumvirize
mu gihe Arusha yatuma abantu bashobora kuvugana hakaba kugabura ubutegetsi hakaba yuko abantu batavuga rumwe cyangwa badasangiye ubwoko bashobora kumvikana ingene inzego za gisirikare zitunganywa inzego z'ubucamanza nibaza yuko twebwe umwuga wacu uca woroha gatonya bo koroha mugabo aho sinovuga cyane kuca woroha mugabo context politique twa cyuko turakoreramo ibihindutse ituma namyesha makuru bashaka gukora muri environment imeze neza ni ukuvuga rero mu gihe ayo masezerano yatumye abarundi bashobora kunywana bagasura bakavugana bakavuga ivyerekeye politique bakavugana ivyerekeye gusangira ubutegetsi namyesha makuru kuko twebwe amenyesha makuru nituri aka club kari apa umengo ivya politike nkibituraba biraturaba cyane bisigura yuko iyo environment politique context politique imeze neza natwe akazi kacu karuruha ariko rero mu gihe abantu basubiye mu byo kwikekana mu byo kudasangira ubutegetsi mu byo kwigungira ko natwebwe umwuga wacu ucusuruka gorana
yari Antoine Kaburahe yashinze ikinyamakuru Iwacu ni na hano duciye dusozera no makuru shimire mwebwe mwese mwayateza yompi shimire n'uruganda rwa Radio Inzamba rwayatororokanije Diane Nkurunziza nari kuri mikro ndabasezeye naho ubutaha.